Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, muduteza matwi. Ni Edir Gwema ubasuhuza kandi mba ikaze muri iki kiganiro kihariye ku matora ya kamarampaka mu Burundi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko narimaze kubibabwira. Iki kiganiro cya none ni ikiganiro kihariye ku matora ya kamarampaka ku itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi batuye mu Burundi no mu mahanga kuri uyu wa kane bari mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aho yatoroye ku musozi wa Buye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, yashimiye abarundi bose bitabiriye amatora. Yongera avuga ko yizeye ko ibizayavamo nta bibazo bizatera nk'uko byabaye mu bihe bitandukanye mu mateka y'u Burundi. Agatorwasa we uyobora urunani Amizero y'Abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa, we yavuze ko bigoye ko ibizava muri ayo matora byizerwa kuko kubwiwe hari abategetswe icyo batora. Ijwi rya Amerika ryohereje abanyamakuru baryo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakurikirane hafi uko ayo matora agenda. Uko tuvugana ubu ngubu, itora ryahagaze mu gihugu cy'u Burundi kuko ryatangiye saa 12 rikaba ryagombaga kurangira saa 10 zuzuye ku isaha y'i Bujumbura mu Burundi. Dufite kandi n'abanyamakuru bacu bagiye muri za ambasade zitandukanye z'u Burundi mu gihugu cya Kenya ndetse no mu gihugu cya Tanzania, nabo baraza kutubwira uko byifashe aho bagiye. Ariko reka duhere mu ntara ya Ngozi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatoreye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse wiriwe neza. Uri Ingozi ahatoreye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ushobora kutubwira muri make yahageze ryari, amaze gutora hari icyo yavuze, ese umwuka wari umeze gute aho ngaho muri komine Mwumba?
Yahageze isaha 12:40 hariya Imwumba ku mutumba Ibuye, ku mutumba Buye. Nako rero muvyo yabwiye abamenyesha makuru yaje gutora nuko yashimiye ubwa mbere na mbere abanyagihugu ingene bitavye ayo matora, ati yobwizwa shingiro n'ibyirizwa rikuru ry'igihugu, ati rero ko umuntu yogemeza akayakana ko ari byiza ko abanyagihugu ubwabo bagira ico bashikirije. Nayo ku bijanye nuko ayo matora yohabwa ivyavuyemwo vyohava bitemezwa n'impande zose, yagize ati ivyo twabirengaye si muri demokrasi, afatiye ingene inyamamazo yo kwemeza canke guhakana ubwirizwa shingiro yagenze, akavuga ati yuko yizeye yuko bizokwemezwa ivyavuye amatora, nayo kutazovyemera nawe ko azwara uburenganzira bwiwe.
Ibyo aribyo byose nk'umukuru w'igihugu niwe uri ku isonga mu baharanira ko batora yego, ese hari icyizere yagaragarije abanyamakuru cyangwa se abari bari aho ko bafite icyizere cyo gutsinda?
Oya, nta birebire yabivuze ko gusa abanyagihugu bari ngaho twagiye turabaza ubona nyine ko banezerejwe no kuza kwemeza cyangwa guhakana ibyizwa shingiro, ndetse benshi muri bo bagiye batubwira ibyiza baribonyemo aho ku musozi Buye.
Hanyuma se byari byifashe gute kuko akenshi aho umukuru w'igihugu agiye umutekano ibyo aribyo byose uba wakajijwe. Muri iyi minsi hari n'amakuru menshi tumaze iminsi twumva yuko hari bamwe bahohoterwa kubera ko bigisha. Oya, umutekano wari wifashe gute Fidelite
ku mutumba Abuye? Nkuko twayibonye hariho abasirikare, abapolisi, hariho abantu bo ku rwego rwa seni mu rwego rwa komine, abanyagihugu bari batonze ku murongo umukuru w'igihugu aho yatoreye mu kugira ngo umuntu ashike yabanza gusakwa kugira ngo yeho atabigwanisho afise, ariko mu nyuma aheze gutora bajya basaka baciye bagenda. muri makino tuvuga nuko abanyagihugu basise kare cyane ku buryo umukuru w'umutumba wuye yatwemeje yuko bamwe batangiye gutondiye isaha 9 z'ijoro nduvuga ko hari hakiri mu ijoro ntibwari bwace mu gihe ibiro by'itora byari kugurura igitsa 12
mu bijyanye n'ubwitabire abantu wabonye baje ari benshi abashinzwe amatora bavuze iki ku bijyanye n'ubwitabire
haba ku mutumba buye cyane mu byegwa cyane no ngaha mu gisagara ingozi yo twage turaca byaboneka ko mu gatondo ka kare imirongo yari miremire ariko kwa amasaha yagenda arigije imbere niko abanyagihugu bagenda baragabanuka ku buryo ho mu gisagara cya ngozi hoho aho twage turatangiye cy'isaha indwi wasanga ibiro by'itora bigaragara ayenshi ugasanga afite nk'abantu 50 kandi ugasanga afite nk'abantu bari hagati ya 70 na 60 hari n'ahandi bakubwira yuko bahejeje
Fidelite ishatse kuri iyi saha tuvugana amatora yarangiye harakurikira iki
muri no mwaka rero turavugana ndi ku ishure shingiro rya ngozi ya kabiri aha muno mwanya hari ibiro bimwe batanguye kugurura batanguye guharura ibyavuye amatora ndetse n'umuryango urugaye ko jendi hanze ariko ibindi biro by'itora bigera ku 12 bisigaye ndabese hariho bimwe bisa kuri 3 bine bamaze gutangura guharura ariko abandi hamwe hamwe bakiri hanze
hari abanyagihugu mushobora kuba muri kumwe waduha tukavugana nabo bakatubwira nabo uko iki gikorwa cyagenze n'akamaro kibafitiye
abo twavugana abo twari twateguye bahavuye bagenda uwo nyepolitike twari kumwe mu ndorerezi ahejeje kwinjira mu biro guharura ubuntu muno mwanya ntawe turi kumwe
Fidelite ishatse komeza udukurikirane hafi ayo makuru turagushimiye cyane ugira umunsi mwiza
Rakoze
uwo ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yakurikiranye igikorwa cy'amatora aho umukuru w'igihugu yatoreye aho ni ku musozi wa Buye komine Mwumba mu ntara ya Ngozi aho nyine mu ntara ya Ngozi ni naho agatorwa sa uyoboye urunani Amizero y'Abarundi rudashigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa yatoreye ku musozi wa Kiri aho ni muri komine Kiremba Nawe mu ntara ya Ngozi kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wakurikiranye icyo gikorwa Jean Bosco ndarurinze wiriwe neza.
Niriwe cyane Edi.
Uri hehe ubu tuvugana?
Ego no kaya navuye ku mutumba wa Kiri ubungeze aho bita ku masanganzira n'ahantu hahurira amakomine ya Gashoho yo mu ntara ya Muyinga komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Ni hafi kandi ya komine ya Vumbi iri mu ntara ya Kirundo
aho ni naho hatoreye bwana agatorwa suyoboye urunani Amizero y'Abarundi siko bimeze
ego agatorwa yatoreye ku mutumba Kiri niho asanzwe avuka ni mutumba uri ku birometero bishika nka 6 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba ni nko ku biro birenga 20 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi
Rwasa yahageze ryari hari icyo yavuze amaze gutora
ego yahageze nk'igihe cy'isaha 4 yagiye yashika abatoreye kuri uwo mutumba nka benshi bari bazinutse cyane basa n'abahejeje gutora icyo yashitse akora bwa mbere agendeye ama aratora yagiye gutora aragendera utuzu dutandukanye bariko baratoreramo araganira n'abariko barafasha icyo gikorwa cyo gutora aranaganira n'indorerezi zari zihari mu nyuma araheza akishyiriza ikiganiro abamenyeshamakuru bari bahari bimwe mu byo yavuze ngo yavuze yuko kuva ejo ku mugoroba abanywanyi biwe bateguye kugira ngo bajye gufasha kurorera icyo gikorwa yavuze yuko bakiri bwize boroherezwa mu ntara zitandukanye ndetse akaba yavuze yuko hari n'umwe wiwe yoba yishwe nk'uko yabivuze muri komine ya Mwongi
muri rusange umutekano wari wifashe ute ese ubwitabire bwo bwari bumeze gute
ego twashoboye guca haba aho bita imusasa benshi bazi ku izina rya masanganzira canke ahitwa zarakemerera ndetse gushika ikiri no n'ahandi twaciye ku mugwa mukuru wa komine umutekano wari ucungerewe neza cyane hari abasirikare atari abasirikare hari abapolisi abanyagihugu nabo bari bazinze agaturuturu abenshi gutora batonze imirongo miremire kuburyo bwuko mu masaha ya saa 5 saa 6 imirongo yasa n'ikiragabanuka nka bose basabye gutora
kuri rwasa se yabayigeze ababwira amahirwe biha mu bijyanye n'ibizava muri aya matora
ego twagerageje kumubaza ico bayiteze hanini we yameze nk'ubangira avuga ati utunenge twuba tubiko turibonekeza dutuma umuntu bunyene atacho ashobora kuvuga yavuze ko ikinini ico arindira we arindire kuraba ibiheza bikavamwo kukavuga ati nitwasanga abatoye basumba abiyandikishije canke ari bakeya cyane tuzoheza tugire ico dufikirije dufatiye kuri ivyo
utwo tunenge ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo umurwise ni utunganya amatora ubivugaho hanyuma Prosperi nta urwamiye uvugira uwo mugwi yishura ko atamakuru nta makuru yaha radio yahagaritswe gusa twakwibutsa bwana Prosperi nta urwamiye ko radio ijwi rya Amerika n'abanyamakuru bayo bemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi icyahagaritswe ari FM ha bwana ndako Jean Bosco ndarurinze igikorwa cy'amatora cyarangiye ubu ngubu ahuri niki kirimo gukorwa
ego ubu aho twakiye mu kanya nka hose bariko bitegurira guhabura no kuvuga aba indorerezi n'abariko baratunganya amatora ubu bari mu gikorwa cyo guharanira ngo barabe ikiza kuva muri ayo matora ikiza kuva mu rubanza abanyagihugu bonyene baza guca nkuko bashyizwe imbere cyagura hagati ya ego na oya
ese waba washoboye kuvugana na zimwe mu ndorerezi zikurikirana ayo matora dore ko amakuru dufite nta ndorerezi zavuye mu bihugu byo hanze zemerewe kuza gukurikirana ayo matora hari aho mwavuganye ese hari icyo bakubwiye
ego edi kubera akoreye n'ahantu hatoroshye kugenda n'indorerezi wabona ko zihaca zinyaruka abenshi rero nta mwanya twashoboye kuronka kugira ngo tuvugane kuko bahaca twashobora kwahurira kugira ngo tugire icyo tuvuganye
hanyuma se indorerezi zihagarariye tuvuge abashyigikiye oya cyangwa se yego zose zirahari izo mpande zombi zirahagarariwe muri ayo matora
hamwe haraboneka indorerezi nka hose aho twakiye zari zihari ariko kubwazo igihe twahaca bavuga ko ibintu muri ako kanya biriko biragenda neza ariko ku ruhande rw'abashyigikiye oya bavuga bati hari abariko baratora bakoze utu recipice ni ukuvuga udupapuro dutoya baha imbere y'uko baronka amakarata utwe bavuga bati nta kimenyetso badushyirako akaba yaramwe mu makenga
Jean Bosco ndarurinze akomeza ukurikirane hafi ayo makuru nitugukenera turongera tuguhamagare urakoze cyane
ariko edi gatoya edi
ndakumva
turi kumwe n'umunyagihugu ukumbure sinzi ko ari ico wo mubaza
yego mume
aro
mwiriwe neza
amahoro mwiriwe cyane
witwa nde
jebanye kawize imana Jacques Claude
uyu munsi watoye
ego je natoye ebana nkabamvuka mu ntara ya Muyinga ni gashoho ebana nkaba natereye ku mutumba wa Muyange je nabonye kuri amatora yagenze neza ntangora ni kuri zahabaye nabona ebana nabari babijejwe nyene ubwiye nyene bakwakira bakakubwira ati cangana nda nyene ebana bakatabaguha nyene hagitorera ko nyene kuri rwa papuro rwa ego naho yahasiga nyene nyene naho wacimenye naho ubyica wikore
ntabanga ushobora kuvuga icyo watoye
oya urashoye nyine uravuga ati nyine nawe ubuzi kuzita gutora nyine nawe ibanga ry'iwawe
hanyuma kuri wowe iri tegeko nshinga hari ibitekerezo ubifiteho aricyo uwumva wabwira bumva radijwi rya Amerika nk'impamvu nyamukuru yatumye uhaguruka ngo ujye gutora
ngiye gutora
cyatumye impamvu nkuru wowe yatumye ufata icyo cyemezo cyo guhaguruka ukajya gutora
nakoza gutora ibwirizo washingiye yego
wararyigishijwe
bana baratwigishije nyine turavuga ati kweri nta ngorane ati tuzeza dukurikiza ibyo nyine nkuko abandi bazaba babikurikije
noneho ni ukuvuga ko ukurikira ibyo abandi bakora
ni no yakusa ukurikira kuko abandi baba ariko barakwigisha aho kavuga ati jewe nanje naza gutora ni ndomenye cyo ndotora ibana kuko abari bangazi wawo kuko nta muntu abikwinjiza ngoko uraheze nyine ukavuga ati je ntangorane
ariko nk'ikintu cyagukoze ku mutima wumva kiguha imbaraga zo kuzinduka ngo uje gutora ni nk'iki
uraheze nyine ukitorera nyine umuntu nyine azo gutwara neza atangorane
urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
yego namwe bwa murakoze cyane
nsubize uwo munyamakuru wacu
Halo.
Jambo Skonda Rurinze urakoze cyane kandi komeza ukurikirana uko ibintu bigenda nitugukenera turongera tugwamagara.
Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga uyu munsi twagihariye amatora ya kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi reka tuve mu ntara ya Ngozi tunyarukire mu murwa mukuru Bujumbura turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana wiriwe neza.
Mwiriwe.
Mu gisagara byifashe gute?
Mugitagara vipache neza kuko henshi ubu bariko bararangiza bakira umuntu umumwe yarasigaye kugira batangure igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora ya kamarampaka
ariko hashize iminota 16 amatora nyirizina ahagaze
ego nkaho mvuye kuri Ecofo Kinindo bariko barakira umuntu wanyuma kugira barabe hose ko baheze hanyuma bace batangura guharura no kuvuga yuko abakiri ku mabiro abakiri mu bibanza ntibasubiza inyuma ahubwo barabakira baheze niho batangura guharura
muri rusange mu mujyi wa Bujumbura igikorwa nyirizina cyagenze gute
muri rusange igikorwa cyatanguye neza kuko imirongo yari miremire mu gitondo mbere batanguye kuba ari benshi ibiro bitarugurwa bariko barabishyiraho ariko bigenda biragabanuka mu mwanya ariko naho byariko bigenda neza ari ibibazo byagiye biraboneka cyane ni nk'abantu biyandikishije ruguru benshi usanga bakorera mu gisagara cya Bujumbura bazanye amakarata yabo kugira baje gutora ariko bakaba batabemereye bababwira bati subira iyo mwahora na cyane cyane nk'abakozi bo mu nzu n'abavuye nko mu karitsiye iyo kumutanga bakaza nko mu Kinindo cyangwa mu Kibenga bakagenda mu Cyarama wasanga batabemerera bababwira bati fata imiduga mugende aho hantu mwiyandikishije mutore ivyo rero bikaba byababaje kuko bavuga bati twari gutorera hari hose kuko twebwe tupiga ba turi ku kazi turiko turondera ubuzima
hanyuma se abashinzwe amatora hari icyo bigeze bavuga kuri abo bantu bafite ayo makarita ariko badatuye aho bayafatiye
abashinzwe umugwi ujeje amatora ku rwego rw'igihugu babishikirije bavuga bati abo bantu hakiri kare bati ahubwo nibafata imiduga bagende nimba bumva bashaka gutora ati naho iz'ubunebwe z'ukwanka abona abantu bashaka kwerekana ko batatoye kandi batabyiyumvamo ati ababyiyumvamo rero nibafate barondere aho bajya kugira aho batoreye kugira batore nimba bumva bashaka gutora
ubu ngubu aho mu mujyi harakurikira iki niki kirimo gukorwa aho uhagaze ubu ngubu
igikurikira nuko abajejwe ibiro by'amatora bakabaja hamwe bagashyira amasandugu hasi hanyuma bagahamagara oya na ego bandika ibiharuro kugira baze kugira icyo bita urutonde proces verbal izavuyemo hanyuma bahejeje bace babijikana mu migwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora
muri rusange se yaba umutekano cyangwa se ubwitabire wabonye byifashe gute
ubwitabire bitavye kuko imirongo yariho mu gitondo yaheze yatanguye kugabanuka mu masaa 5 saa 6 ubu hakaba ariko araheraheza haza umwumwe kuvuga ko bagabiriye ikindi kiboneka nuko mu gisagara hagati amabarabara asa nahera mugabo haboneka abajije umutekano abapolisi bacunze n'abasirikare mugabo nta bimwe byo kuvuga ngo hari uruja n'uruza rukomeye rwaboneka na cyane cyane kuno munsi ari umunsi w'ikonje
hanyuma se ni ryari abantu bari butangire kumenya amajwi y'agateganyo yavuye muri kamarampaka
turiko turavugana n'umukuru ajijwe umugwi w'amatora mu gisagara cha Bujumbura yatumenyesheje yuko nko muri sepi bishobora gufata iminsi itatu no kuvuga uno munsi nejo na hijya ejo binyaruse naho bigahereje no kuvuga ko kugira bisike muri mu mugiseni bicyafata iyindi uyundi mwanya kuko sheni mu kuvuga ibiharuro avuga ibiharuro amaze kuronka iby'igihugu cyose kandi amaze kuronka ibiharuro mfata kibanza kunari yariyo yose yagiye irashikiriza
ikindi bagenzi bacu bari mu ntara ya Ngozi batubwiye nuko indorerezi ntago zabonetse ari nyinshi nizabonekaga zanyuraga ahantu zigahita zikomereza aho mu ntara mujyi wa Bujumbura aho ibijyanye n'indorerezi z'amatora harabo mwabonye harabari bari mu biro by'amatora mwagiye musura
ego nkumu kumusaga twabonye cyane kuma kubibanza nka bitatu twabonye indorerezi zo muri Frodebu hanyuma amizero y'abarundi n'umugambwe CNDD-FDD nayo mu kibenga mu kinindo twabonyeho nabo mu mugambwe iprona eka na ahandi henshi wasanga hariyo indorerezi z'imigambwe zibiri abo muri CNDD-FDD nabo muri mizero y'abarundi abandi bagiye baraboneka na mashyirahamwe yigenga atandukanye nka Copa Fontaine Soko Azape One Lope ADCS n'izindi nka zitashyira nka cumi tuba twabonye ziriko zirakora kuko nko mu kinindo wasanga hari waba ugasanga ku mutakura cyangwa mu cibitoke hari waba ugasanga mu kanyosha hari waba umugabo uteranije novuga ko amashyirahamwe nabonye atarenga nka cumi.
Raymond Zimana, nubwo indorerezi mpuzamahanga nyinshi zitatumiwe cyangwa se abandi bahisemo kutaza gukurikirana amatora ya kamarampaka mu Burundi, ariko kenshi na kenshi y'amatora yabaye usanga abakozi ba za ambasade bajya mu biro by'amatora kureba uko ibintu bigenda. Hari abakozi ba za ambasade mwabonye aho mwagiye musura?
Aho naciye hose nta mukozi wa ambasade nabonye, ariko nabonye abari mu mwishyirahamwe rimwe mpuzamakungu riharanira agateka k'abana UNICEF nibo nabonye kuri biro de vote ziri ku Musaga kuri Ecofo Musaga niho nababonye abo muri UNICEF. Ahandi hose nta shyirahamwe mpuzamakungu cyane abo muri ambasade nigeze mbona.
Ubuze iryo shyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana, hari n'amakuru yagiye akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abana bashobora kuba bagaragaye ku mabiro y'amatora batarageza igihe cyo gutora. Ibyo ngibyo hari byo wumvishije cyangwa se byaba ari yo mpamvu UNICEF yaba yagiye gukurikirana ayo matora?
Kugaragara hariho ababa bazananye n'abavyeyi babo abona ababonye ariko ntacyo bariko barica. Nagerageje kubaza abo muri UNICEF igituma boba baza aho hantu ko ico bari ico uri kuravuga, ariko bambwiye bati ukurorera biracabandanya tuzotanga icegeranyo tuzokibamenyesha hanyuma tugire ico tuvuze kuri ritora rya kamaramaka. Bambwiye yuko ubu hataragera ico bambwiye.
Urakoze cyane Remonzimana, nawe nitugukenera mu kanya turongera tuguhamagare, komeza ukurikirane uko icyo gikorwa kigenda mu mujyi wa Bujumbura. Ugira umunsi mwiza.
Sinzi ko ariho no guha umunyagihugu nawe akagira icyo avuze.
Mumpe niba umufite.
Hello.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Witwa nde?
Je nitwa Pierre.
Pierre cyangwa Thierry?
Pierre.
Pierre, wowe amatora watoye uyu munsi?
Natoye.
Kuri wowe igikorwa cyagenze gute?
Muri rusange mbona cyagenze neza. Kiretse yuko na hari umuntu twaje gutora w'umugraferi agwaye. Banse ko tumutorera ngo kandi yatanze prokirasiyo. Umuntu nzenye mukuru wa ntunze wa yaserukiye seninga kuri centre yatubwiye yuko umuntu azanye prokirasiyo ko ashobora gutorerwa ngaho nyine cyo kumutorera ngaho nyine kuri iyo biro kuri meme centre. Mugabo rero batwankiye bavuze yuko ugiye gutora ku ruhande rwawe yuko utegereza kutuvayo umutoriye nawe ngo umaze gusohoka yuko utakunda iyo prokirasiyo ntibayemera. Iyo ntambanyi muri rusange twabonye n'ahandi hoho nta ngwane yabaye byagenze neza.
Pierre urakoze cyane ndibaza ko uwo munyamakuru muri kumwe icyo kibazo cyawe nawe yaza kugerageza akakibaza abashinzwe iby'amatora aho ngaho kugira ngo bumve icyo babivuga urakoze cyane ugira umunsi mwiza
urakoze namwe
yego Pierre ndetse n'umunyamakuru wacu Raymond Zimana ndabashimiye cyane reka noneho tunyarukire mu ntara z'uburasirazuba bw'u Burundi kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana wirwe neza
mwiriwe neza ID
uri hehe
ubu turi ko turavugana mvuye muri commune ya Kigamba ni iri mu burasirazuba nyene mu ntara ya Cankuzo ndikomerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo
aho cyankuzo naho ndibaza ko saa 10 zageze amatora yahagaze muri rusange byagenze gute aho wasuye
aho nagerageje guca mu makomine atandukanye ni nk'atatu hose amatora hageze nka saa 7 bageze nko ku 90% z'abantu bari gutora byuzikana ko hageze saa 10 ahubwo barindire ko iyo saa yige gusa kugira ngo bashobore gutangura guharura amajwi yabaje gutora ku biro bitandukanye by'amatora
umwuka muri abo bari baje mu matora wabonaga umeze ute abantu bari bifashe gute bari mu byishimo bafite amatsiko niki watubwira
icyo nabonye nuko abantu baho bameze nk'abantu kome ngo ni bisanzwe n'ubuzima busanzwe nta kintu na kimwe bo kubwira kome ngo ni gishasha ariko icagaragara nuko bose bari baje gutora ni ntara ifite ibiro bitoya cyane by'amatora kuko hari ntara ari ibiro by'amatora 335 gusa mu gihe hari nk'intara nka Gitega usanga bafite ibiro by'amatora birenga 800 urumva bara abantu bake baza ukabona nta n'imirongo minini yashobora kuboneka baza bagatora ku buryo hageze nka saa 6 bagenda gufungura biboneka yuko hari abantu basa naho barangije ariko rero cyagiye kuboneka cyane muri iyi ntara nuko indorerezi zitandukanye wabona gusa indorerezi umugambwe CNDD umugambwe Iprona ahantu hamwe gusa nabonye hari indorerezi z'abo mu mizero y'abarundi ariko nabo byaboneka yuko batishimiye kubona bahagarariye abo bantu uko naho wamwegera ukamubaza yazunguza umutwe atakina kubariye hanyuma kandi nabo mu ishyirahamwe aho bita ma societe civile mu ishyirahamwe bita AJAP nibo bari bahari bigaragara yuko indorerezi zari zigaragara nk'aho abantu bari ku ruhande rumwe gusa ni ukuvuga n'abarezatungereye amatora hari abapolisi ahandi hari hari abasirikare nko muri Kigamba hasanzwe hari kambi ya Mutukura ahenshi wasanga ari abasirikare abantu kuvuga nta kintu kinini wabona kigaragaza yuko hari ikintu gishasha kiriko kirahabera
muri make ushatse kuvuga ko nk'indorerezi z'abashyigikiye oya zitagaragaye cyane mu biro by'amatora henshi wagiye usura
mu makomine ya Cankuzo na Kigamba tuvugaho naciye ku biro byinshi bishoboka ni ku biro bimwe gusa nasanze hari indorerezi yabo mu mizero y'abarundi
ese
ari nabo urumva babigishije oya
byaba ari uko babujijwe cyangwa se nuko badafite abantu bari babahagaraje
ugiye kuraba ntama nibaza ko atamakete yabashikiriye kuko abandi bose bari basa makete baragiye baba nkaho nagenda ca kuva mu ntara ya Gitega bari basa makete y'abantu bahagarariye amizero y'abarundi ariko ngeze mu Cankuzo abo bantu ntibabonetse hanyuma ikindi nkongerageza kukubwira ID ni uko ikintu nabonye cyateye amakenga abantu benshi ni muri komine ya Gisagara aho bavuga yuko hari abantu umuntu iyo yaragiye arategera abantu yanditse amamesaje cabaye imbere nk'ikintu kicemeza yuko uwo muntu yoba ariko arigisha abantu abatera ubwoba yuko uzotora oya azohava azobatoye umuriro udahera mu Burundi uwo nawe rero kaba yavuye afatwa bamwagirije ko yoba ari umuntu yegamiye amizero y'abarundi amamesaje bagiye bayahanahana bayereka abantu batandukanye ndetse n'abamenyeshamakuru ko yoba ari amamesaje yo guterana ubwoba uwo rero yafashwe hari nundi rero mu gihugu we yatabuye ikariya bulletin de vote n'uburiya karate y'amatora we nawe nyene bamufashe ko yatabuye imbere y'abantu bajeje ibiro by'amatora ariko nawe ugiye kumwumviriza byagaragara yuko mengo iriya karata yawe ya na yego yashatse guca yego cyangwa oya hanyuma twari igice kimwe abari cyaterera mu isandugu ubona we kibazo cyo bavuze yuko baza kuciga ntituramenya rero ivyavuye mu mugwi w'intara icemezo baza gufata kuri uwo muntu ariko ugiye kubiraba yoba yabikoze kutamenya ndetse na bamwe mu bari muri ivyo biro bavuga yuko ho babaye kutamenya ko yumviye ko oya uyikatuka yivanaho hanyuma ugashiramo uga ego ni vyo boba bariko bariga ntituramenya ikiza kuvamo urubanza baza gucira uwo muntu
hanyuma mu bijyanye n'ubwitabire bwo bwari bwifashe gute
ubwitabire nkuko nari natanguye ndababwira bari bavyitaze kuko tuvuye nka komine Kigamba yose gushika satanu bari bamaze kutaba ku bice 74% kwijana urumva ko bari bavyitabiriye muri komine Cankuzo gushika saa yine bari bageze ku bice 57%
hanyuma kubarura byatangiye rero
ubu bose ibiro by'amatora bariko baraharura hanyuma n'imiduga bariko barayitegura kugira ngo ivana mu makomine atandukanye intara cyangwa zivuze n'amakomine atanu bapfunze imiduga ku buryo n'abajeje umutekano baca bivana mu makomine atandukanye babizana muri sepi ni ukuvuga ku rwego rw'intara kugira ngo batangure bamenyeshe ivyifata kibanze vyavuye mu matora
Fidel Antoine hari umunyagihugu mushobora kuba muri kumwe nawe wagira icyo atubwira ku bijyanye n'uko yabonye ayo matora
ubu tuvugana na kubera ko bugaye ibiro by'amatora kare ku biro nshize ko aho bita Ikigamba aho bita ku Mutukura ubu nta muntu turi kumwe hagufi kubera ko ni hafi ya hano hari n'ikambi na bamaze gutaha ibiro by'amatora birugaye bariko barabara bariko baraharura nta wundi ko ndabona hagufi nshobora kumuba
Fidel Antoine Nsabimana komeza udukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bikomeje hanyuma nitugukenera turongera tuguhamagare ugira umunsi mwiza urakoze cyane
murakoze namwe di
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri sanga cyanone ni ikiganiro twahariye amatora ya kamarampaka mu Burundi na amatora yo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye mukanya turagaruka tuvugana n'abandi banyamakuru bacu bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com abafite Facebook mujye ku rubuga rwanyu mushake VOA Radio yacu mudukande mudukunde mulikinge hanyuma murakurikira amakuru yacu uko turayabagezaho tubibutse ko uyu munsi mu Burundi ndetse no mu mahanga abarundi bari mu matora yo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatoreye ku musozi wa Buye komine Mwumba mu ntara ya Ngozi naho agatorwa sa uyobora urunani ya mizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa we yatoreye ku musozi wa Kiri muri komine Kiremba nawe mu ntara ya Ngozi nkuko twabibabwiye dufite abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi barimo gukurikirana uko amatora agenda ndetse no hanze y'u Burundi kuri telefone ndi kumwe na Diane Ndonse Wirwenes
Wiriwe Edi
uri hehe Diane Ndonse
neza neza ubuye ndavuye makomine yandi ndi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya
amakomine wagiye mu nayahe
sindabumvise neza
amakomine wagiyemo yose nayo mu ntara ya Muramvya cyangwa se hari izindi ntara wasuye
ahanini nagiye mu makomine yo mu ntara ya Muramvya nka Rutegama Kiganda komine komine ya Muramvya
aho wanyuze icyo gikorwa cyari kitabiriwe gute wabonye iki
ego uko ibyo nabonye jewe nubwo ntararonka igitigiri kanoni cabitavya amatora ugereranije n'abari barindiriwe kuko urongoye sepi mu ntara tutarabonana atashobora kugica bivuze ko ibyo nabonye nuko hari hatonze abantu benshi cyane ku matora ku biro by'amatora kandi uko bagerageje gutora batoye bakavuga ko batoye mu mutekano ariko ari ibyo umuntu abatashoboye kubona abahagarikiza imigambwe bavuga bati hari nk'umuntu abatato aba atigishijwe neza bigaragara ko atigishijwe neza ingene yateza gutora nk'ikarata nkategeza kuja oya na ego akaza abizanye hejuru aho yatoye bikaza biboneka ku buryo igipapuro basanga atakizinze neza bakaenda kumukosora ariko byamaze kuja kumugaragara
muri rusange se aho wanyuze byari byitabiriwe umutekano wari wose nta bantu bigeze babangamirwa
hari abantu babangamiwe kugeza ubu tuvugana hari abantu batandatu bafungiwe kuri brigade y'Imuramvya y'igipolisi Imuramvya bo bavugwa uwitwa Bizimana Siriro yarahagarariye amatora nyene mu kugwego gwa mizero y'abarundi yavuze ko kugeza ubu bafunzwe hanini bamwe bataragirwa dosiye bataranagirwa dosiye nka bose icyo bagirizwa ariko hariho yavuze yitwa nka Eric yagirizwa ko yoba azira ibyo mu myamamazo yuko baraherekeje imodoka zijya kwiyamamaza ku rwego rwa mizero y'abarundi rwigisha gutora oya mu ntara ya Gitega hari n'undi nyene nawe ngo yagirizwa yuko yoba yazindutse yuko yazindutse ku biro by'itora ngo hakiri kare akagirizwa yuko ngo atoba bataba bamenye ngo icoba cyamuzindukanye abo rero bose rero bava mu makomine atatu muri Mbuye na Kiganda hamwe na Bukeye rero ngo ntibarakorerwa amadosiye kugeza ubu bacari muri brigade natwe ntiturashobora kuronka sepi kugira ngo dushobore kumubaza ingene icyo byo byavuye ko kuko abo bose bari basanzwe bariko barahagararira amatora kumantuze ku mabiro y'amatora
hanyuma se mu bijyanye n'indorerezi hari zari zihari aho wagiye unyura
ego hariho indorerezi zo mu hanini zari zo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD abandi bari bake cyane nk'abo bo mu mizero y'abarundi wahasanga nk'umwe cyangwa muri iprona umwe n'abo muri mu mashyirahamwe nka Onerop na Folicon nawe nyine ugasanga ari umwe ariko nka CNDD n'imiburiburi wasanga ari batatu bane cyangwa ugasanga bahagarariye ari CNDD gusa hari nk'umuntu uze abatashe kuronka n'uhagararira amatora atari nk'umizero y'abarundi ngo batashe kuronka uhagarara nko muri Bugarama mu ntara muri Muramvya nyene aho ngo bose bateye ubwoba ntibashobora kuja guhagararira amatora muri abo ku rwego rw'urunani ya mizero y'abarundi
hanyuma se abaturage mwavuganye ni ibiki bakubwiraga bari bafite amatsiko bari bishimye kuko hari nk'umunyagihugu mvuganye nawe mu kanya wo mu ntara ya Ngozi wasaga nkaho adasobanukiwe n'icyamujyanye gutora akavuga ko yaragiye gutora uzategeka igihugu abo mwavuganaga bari basobanukiwe n'ibyo bagiye gukora
bisa nuko nyene benshi ntibari batahura neza icyabajyanye kuko hari abavuga bati tugiye kurondera ubwigenge bwuko tugiye kwikura ko nyene abazungu hari abavuga bati tugiye kurondera ubwigenge bwuko atabasuma bazosubira kutwiba mu mirima cyangwa badutware ibitungwa cyangwa ati cyose ntahura hari nabavuga ati cyose ntahura tije ntabye bansiguri atsinzi kinzanye hari nabo bati tuje kwemeza ibyibwirizwa shingiro nyene ariko icyo bemeza neza na neza ntibakivuge bakavuga ko baje kwemeza gusa byumvikana ko boba barigishijwe ku gutora nyene kwemeza nabo bavuga ati kwemeza ibyo batubwiye urumva nyene ko uteza kwemeza ariko ntibatahura neza ivyahinyanyuwe koko bakwiri baje kwemeza.
Diane Ndonse, hari ikindi wifuza kumenyesha bumva radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya mbere yuko tujya hanze y'u Burundi tuvugane n'abanyamakuru bacu bakurikiranye amatora hirya no hino muri Afrika?
Ego ikindi nuko kugeza ubuye mabiro y'amatora ubuye maze gucako nuko henshi bamaze kugara nkuko amasaha yategekanijwe igihe cy'isaa 10 ubu bari mu bikorwa byo guharura.
Aho ngaho se ni ryari biteganyijwe ko ibyavuye muri ayo matora by'agateganyo bitangazwa?
Ntibiramenyekana neza. Nababwiye yuko utwara sepi kuva igihe cy'isaa 6 tumuhamagara yatubwiye ko afite ibindi bikorwa arimo ariko ntacyo arigera atubwira ubwo tumuhamagaye ntatwitaba ku telefone. Bize ariko yuko ngira ngo ashobora guhava arazi ko amenyesha makuru bari mu ntara ngira ngo ashobora kugira icyo atubariye.
Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya, ndagushimiye cyane nawe komeza ukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bikomeza, nitugukenera turongera tuguhamagare. Urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko nabibabwiye, dufite abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Uretse mu Burundi, dufite n'abanyamakuru bacu bakurikiranye uko icyo gikorwa cyagenze mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Reka duhere i Nairobi muri Kenya, turi kumwe na Eloge Wirikaneza wiriwe neza.
Amahoro meza yedi.
Aho ngaho i Nairobi habaye amatora?
Ego yabaye cyane.
Yego.
I Nairobi rero yedi nkuko byari byaravuzwe na mbere ku Ijwi rya Amerika, niho hari abarundi benshi biyandikishije bamwe muri no twita diaspora, ni ukuvuga baba hanze y'igihugu cyabo, biyandikishije ababa 1,500,000. Hanyuma uyu munsi ikibonekeje kindi Nairobi ni uko hajya abantu hubwo barusa nk'abo nk'inzo zibiri batari biyandikishije, abandi nabo biyandikishije mu Burundi bagashaka kubatorera. Nibyo byateye ikibazo kinini kuko aba bantu usanga ibikoresho umugiseni urungika hamwe n'amakarata y'itora bakaba baharuwe, bikaba byateye cyane amatora gushika mu kanya gaheze gato cyane nk'iminota 30. Abo bantu bari bagishagaje ngaho ariko bahavuye barungikwa kugira ngo hatore aba gusa biyandikishije i Nairobi.
Ni ukuvuga ko abaje batariyandikishije i Nairobi ntago bemerewe gutora?
Nta mahirwe bahawe kubera yuko atabikoresho umugiseni wari warungitse.
Hanyuma se waba ufite nk'umubare w'abo ngabo basubijwe inyuma badatoye?
Nikiko nta mubare navuga, ariko icyo nakubwira bivuze nk'igihe cy'isaha 9 naharuye abantu ubona ko bagera ku 2,000 birenga bariko bashaka kwinjira, kandi ubona ko batari mu biyandikishije. Bavuga bati twajya mu gitondo tuko tuyarondera ingene nyapfotora, ni ukuvuga ko uhaduye ashobora kuba arenga 2,000.
Eloge, hari impungenge zagiye zigaragazwa na bamwe mu banyagihugu bavuga ko mu by'ukuri badasobanukiwe neza n'ibyo bagiye gukora muri iki gikorwa cy'amatora. Abo barundi batuye mu mahanga bo bari bazi basobanukiwe n'icyabajyanye cyangwa se icyari kibazanye gutora?
Ego tuko tubavugana navuga ntabona twabonye nka benshi n'abantu kwita n'impuguke n'abantu bazi icyo baje gukora, baravuga bati ndaje kwemeza. Nubwo atazi byose muri ibyo avugirwa shingiro, urabona ko ari abantu bazi icyo baje gutora.
Hanyuma waba washoboye kuvugana n'inzego za ambasade kugira ngo nk'izo mpungenge zabo banyagihugu baje gutora badafite amakarita babe bazishakira umuti?
Ego twavuganye na ambasade, hari n'ibarampama bakirukira Burundi muri Kenya, yambaye ati nta kundi ndi bugire ndiko ndavugana na Semi kugira ngo dusorere umuti ibibazo ariko mu kanya gaheze rero twamaze kuvugana n'aba bantu bake barungika ibaza ko naho bavuganye kuko ari ku bibometero biri kure rero na Kenya Nairobi na Bujumbura nibaza ko byahavuye byanka yuko barungika ibyo bikoresho bindi mu mwanya wihuse kugira ngo abandi bose bisubiza gutora batora
aho muri Kenya ndibaza ko igikorwa cyo gutora cyanarangiye ubu harakorwa iki
muri Kenya ko batubwira ntikiranarangira nabyo ndaje yahandika ngo njye gukora n'abandi bagakora akazi kubera uwo musunikano wari uhari kazi ni kuvuga ko yubahije amasaha y'isaha 12 nariko mvugana n'abariyo hari abatiko baratora abo bantu benshi baje batiyandikishije n'abiyandikishije i Bujumbura n'abandi batari baje gutora amakarata yabo y'itora batumye hari umusunikano munini biragorana cyane yuko abantu batangura gutora ubona ko n'ababandika bari bake
Eloge wirika neza urakoze cyane nawe komeza udukurikirane uko bikorwa byo gutora byifashe aho i Nairobi keretse niba hari ikindi wifuza kubwira abumva radio y'Ijwi ry'Amerika muri aka kanya
Edi nta kindi nifuza kubwira abumva y'Ijwi ry'Amerika ariko nuko abantu bose bari ngaha bagira bati twifuza gutora kuko ni uburenganzira bwacu kandi turi Abarundi kandi by'Uburundi biratwega kandi dutegerezwa kumva ko dufite icyo duterereye mu itunganywa ry'igihugu cyacu n'inzego zacu muri make nibyo navuga
urakoze cyane natwe turakomeza kuvugana cyangwa se gushakisha abo muri Seni bagira icyo batubwira nubwo Prosper na urwamiye uvugira uwo mugwi yavuze ko nta makuru yaha radio yahagaritswe gusa twamwibutsa ko radio itahagaritswe hahagaritswe frequences zacu za FM abanyamakuru bacu bemerewe gukora mu Burundi ndetse byemejwe n'umuyobozi wa CNC bwana Karenga Ramadhani ubwo yavugaga ko abanyamakuru barekuriwe gukora uko bashaka ubwo eroje turaza gushakisha abo muri CNC muri Seni bagira icyo batubwira kuri izo mpungenge zabo barundi bari muri Kenya urakoze cyane
urakoze nawe Gerwema akadukeze
yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka tuve i Nairobi twambuke gato mu mujyi wa Arusha no mujyi uri hafi cyane no mujyi wa Nairobi ariko mu gihugu cya Tanzania turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru wiriwe neza
Mira neza edigwema.
Uri hehe ndabizi uri mu mujyi wa Arusha bimeze gutahonga.
Neza na neza hondi mu gisagara cha Arusha matora yagenze neza sinabantu benshi bari bahiyandikishirije bari abantu bagira kuri 188 ariko hariho nabiyongeremo bari mu butumwa bw'akazi muziko hano hari cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hari abarundi babaje bavuye mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu baje mu bikorwa bitandukanye Arusha nabo nyine bashoboye kwatorera ariko rero Arusha ni umuji uri mu gihugu cya Tanzania igihugu cya Tanzania cyo kaba kirimo abarundi barenga 250,000 b'impunzi abo nabo rero bakaba bariniga kuko batemerewe gutora
duhere kuri icyo kibazo wari uvuze ko hari nk'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania mu butumwa bw'akazi Eloge wirika neza tubwiye ko hari abarundi bari muri Kenya nabo bifuje gutora ariko babwirwa ko kuko batiyandikishirije i Nairobi batemerewe gutora aho ngaho byo mwebwe byagenze gute kugira ngo byemere
aha umusebukira Burundi hano yarusha amose ndi mugwango yazendutse aravugana no gutwara umugwi Seni mu Burundi cyo Clavende yicariye akaba rero ngo yamuhaye uruhusha yuko abarundi bari hano yarusha mu bikogwa by'akazi kuko hari amanama atari make yakunze kubera hano yarusha mbere n'ubu hariho abari baje manama nka ya gisirikare nayerekeye ubutunzi ubuserukire rero Burundi hano yarusha tubiye yuko yazendutse ahabwa uruhusha yuko abarundi bose bari hano botora kandi bohabwa uburenganzira bagatora nk'abandi barundi cyo kimwe mbere n'abandi barundi babavuye hirya no hino ku isi bakaba ari hano Arusha abo rero bahawe urusha rwo gutora
ikindi waruvuze ni ikijyanye n'abarundi bari muri icyo gihugu cya Tanzania ariko nk'impunzi twibutse ko igihugu cya Tanzania gifite inkambi z'impunzi z'abarundi nyinshi ariko nk'izizwi cyane hari inkambi ya Nyarugusu hari inkambi ya Mutenderi hakaba n'inkambi ya Nduta usanzwe uvugana nizo mpunzi kenshi na kenshi harabo mwaba mwavuganye hari ibyo bakubwiye
ego cyane harabo twavuganye imice kubiri umuco wa mbere bagira bati ayo matora ahubwo ntiyarakwiye kuba kuko abarundi batari bake batayagizemo uruhara bakivuga bakavuga bati tura abarundi barenga 250,000 yo aya matora nyabuda ntirakwiye kuba kuko twebwe tutagize mu ruhara kandi natwe turi abarundi ko mure twofitoje canke tugatora mu mwaka w'2020 bakavuga bati rero kubona tudatoye ubu ibwirizwa shingiro no kuvuga ko no mu mwaka w'2020 tutazotora undi muce ubya kabiri nuvuga yuko nyabuna bakomiriwe bakasaba amakungu yuko aya matora yuhagarikwa mbere ko nivyo bavyavuyemo bitokwemegwa n'amakungu kuko batayagize uruhara bakavuga bati nyabuna amakunga tabaranye dufashe dutahuke vuba kandi duhabwe uruhusha nawo tutatoye muri ano matora y'umwaka w'2018 mu mwaka w'2020 tuzotore.
Pierre Clave niyo nkuru aho ngaho mu gihugu cya Tanzania ni naho hava umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa. Hari amakuru wajyanye n'ibiganiro wabuzi kugeza muri aka kanya
gushika izi saha nta makuru ahari twavuga ko dufite ibyemezo yereke ibiganiro gusa mu minsi yaheze nko mu ndwi zitatu ziheze hari twe twaronse amakuru yuko ashobora kuba ibiganiro imbere yuko ano matora ya kamarampaka aba mbere hari havuzwe n'amatariki naho tutayavugira ngaha ku iradiyo kuko atahavuye abayo ariko n'intumwa z'umuhuza w'abarundi amakuru twaronse nuko yari yagiye kubaza ko ibyo byoshoboka ariko uruhande rwa leta y'u Burundi bamenyesheje yuko hano mbere ku rya Amerika yuko atarubanza na rumwe leta y'u Burundi ishobora kwitaba imbere y'ibyizwa shingiro rya towe uno munsi yemejwe canke zihakanwa uno munsi matora yabaye no kuvuga yuko rero leta y'u Burundi yanse yuko hagira ikiba aza muri izo biganiro imbere yuko ano matora ya kamarampaka aba gushyikiriza isaha rero nta yandi makuru dufite gusa twibutsa yuko nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu ntango z'inondwi wandikiye umuhuza makuru mu biganiro by'abarundi umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni amusaba yuko yubwica ko kubwira ngo ano matora ya kamarampaka y'uno munsi ntakurure imvururu nk'ibyabaye umwaka w'2015
aho ngaho uri Arusha ni naho hari icyicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uwo muryango wahisemo kutohereza indorerezi mu gihugu cy'u Burundi ese aho ngaho habaye amatora hari indorerezi boherejeyo
oya nta ndorerezi zari zihari uretse n'izo muryango wa Afurika y'ubuseruko nta n'izindi zisanzwe nk'abaserukira imigambi amashyirahamwe yigenga canke abandi nta bari bahari kuko bisanzwe ari nk'ibiro bitoya naho byaberemo amatora umuryango wa Afurika y'ubuseruko rero nk'uko warubishikirije watangarije ijwi rya Amerika mu ntango z'inombwi ndakeka nko kuwa kabiri yuko utarumbika indorerezi mu matora mu Burundi uwo muryango ukaba wasiguye yuko ari igikorwa kitari cyategekanijwe mu bikorwa bisanzwe birangurwa n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko.
Ese abarundi aho ngaho bigeze bahabwa amahirwe yo gusobanurirwa ibijyanye n'iri tora rya kamarampaka n'ibikubiye mu mavugururwa ateganywa
abarundi nk'umuru abarundi batari bake nk'umwe twavuganye yatubwiye yuko ategeze amenya ibiri muri iryo bwirizwa shingiro ryahamagariwe guhakanwa canke kwemezwa akagira ati jewe rero nitabye amatora nk'umurundi ni inshingano zanje ni devoir yanjye yo kuja gutora ati kubera nkunda igihugu ndagiye gutora ariko sinzi ibirimo kuko sinigeze ndabisigurirwa abaserukira imigambi itandukanye baba bashyigikiye ego canke oya ntibashyitse hano Arusha ariko rero hari n'abandi twavuganye bavuga bati twebwe dusanzwe turi aba intellectuels abantu bize baciye ubwenge ati twarashoboye kubyisomera hirya no hino ati turazi ibirimo hari nk'uwatubwiye yuko ashima mbere yuko muri byo byizwa shingiro inzego zigiye guhinduka cyane cyane ku inzego zitunganijwe twamaze tuti ushatse kuvuga iki ariko nawe ntiyashatse kubitamura neza ariko yashatse kuvuga nk'ibiringo by'umukuru w'igihugu bigiye kuva kuri ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi.
Hanyuma se ubu ngubu ikirimo gukorwaho ngaho Arusha ni iki? Itora riracyakomeza cyangwa se batangiye igikorwa cyo kubarura ibyavuye muri ayo matora?
Muri aka kanya guharura amatora bigira bitangure amatora mu buserukizi butandukanye hirya no hino ku isi mbere n'ahantu Arusha harimo isaha yo kugara amatora isa n'iyigijwe inyuma akatari umwanya utari muto kubera hari abantu baba bari mu bikorwa bitandukanye hari ababa bari mu kazi hano mu muryango wa Afurika y'ubuseruko canke ahandi mu ngendo bakavuga bati muraturindira rero isaha yo kugara amatora ntiyari bwagere ariko mu kanya nibaza yuko bagira bafe n'abaharura kuko nta muntu akiri kwaraza nta n'uwavuze yuko agerageze mu kanya kari imbere.
Pierre Clave niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ndagushimiye cyane nawe komeza udukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bigenda. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Banywanyi bakunze Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko twabibabwiye, uyu munsi twawuhariye makuru ajyanye n'amatora ya kamarampaka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga. Twagiye tuvuga n'abanyamakuru bacu hirya no hino mu Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Hari n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Rumonge, we ntitwamubonye kuri telefoni, ariko yari yatwohereje inkuru. Reka tuyumve.
Uruja n'uruza rw'abantu bagiye n'abariko barava mu biro by'amatora niko rwaranze komine Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Inyuma y'amasaha abiri amatora atanguye, ubusanzwe aserukira urunana mezero y'abarundi mu ntara ya Rumonge yashyira atangura kuronka abamwakura mu mihingo itandukanye yo muri komine Rumonge. Umushingamateka Obed Ntakiruta avuga ko n'ubu akironka amakuru atamuhumuriza.
Muri rusange ni ukuvuga nti akajagari cyo two kwita amatora nyezina, nta matora hari. Ufate muri komine Rumonge hariho amabiro dogo angana amajana abiri mirongo itanu n'abiri. Aya mabiro dogo rero twategereza gushyiraho mandatere nko muri mizero y'abarundi, ariko abashika 72 bose babasohoye ama akreditasiyo yabo twari twabahaye akinywe n'abantu muri bwabo bugingo bageze bo bayashikana amabiro dogo. Abaperezida batanu barongoye amabiro dogo babirukanye akreditasiyo ngo sito banyinuye, ntako ntashobora ibyo ashoboye nagerageza kubikora ndanasigura, ariko nyafi
ntabashiriye mwa mu minago habaye imishamirano
kuri aba mandatere b'iwacu bashizwe ku ngufu n'abaperezida b'amabiro dogo kashagomba kubaka kacagasha kamwo babizi utuntu tunenge twari nuko hariho abariko baratora kabiri.
Kubw'uyo aserukira amizero y'abarundi mu ntara ya Rumonge, icizere si cinshi kubiza kuva muri aya matora.
Ubuyeza kuva muri aya matora nta cizere namba na kitoya kuko amatora nyine ariko araba kuko manyanga gusa ariko abasha nafare kwa bakuru ibyo byo atora ariko bakumugaragaro bariko bashyika abantu nyine batiza gutora. Hariho n'abantu bariko barasubira inyuma babonye ibyo bifuza kugira bagenzi babo nyina gutora banga gutamikwa ibyo mukora ibyo ari byo. Oh, cyo cyo no barira abasinacyo n'abarongoye matora yagenze neza nta kibazo twategeye amatora ari faraba kandi amanyanga ariko arahabera n'amanyanga agasanga
igihe cy'itanu n'igice kwegereye umugwi wigenga ugejwe amatora mu ntara ya Rumonge bakaba batumenyesheje kwivyo bivugwa batari bwa bimenyeshwe Leopold Niyongabo arongoye CP Rumonge akaba yemeye kugica tubwiye mu masaha ari imbere mu Rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
arakoze cyane Chrissy Munezero ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru nako ikiganiro muri isanga cyanone cyari kihariye ahanini amatora kuri kamaramaka mu Burundi nshimire engineer Justin wadufashe mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Limasika wadufashe kugiranya iki kiganiro muri studio mwari kumwe nange Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika